inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Amahoro y'Imana bane nawe njuti nawe mugenzi wumviriza kino kiganiro. Assalamu alaikum. Shalom. Turakuramukije mu izina ry'Imana umwami w'amahoro agomba yuko bose batahura kandi bagakurikira inzira yo gutungana yadushiriyeho kugira ngo tugiranire amahoro nayo ibihe bidashira. Uri kumwe na pastori Jean-Baptiste Nzeyimana. Muri uru rugendo turimwo kwa kurimburira hamwe ivyanditswe vyeranda mu butumwa bwiza tumaze iminsi dusoma. Biraboneka ko Yesu yaje mu isi kugira abohore uruvyaro rwa Adamu, arukure mu migozi ya Satani, icyaha no mu rubanza. Mu biganiro biheruka twarabonye ingene Yesu yagendagenze mu gihugu cy'u Buyuda, agenda arigisha mu bantu benshi, mu masinagogi yongera akiza abarwaye, nuko ishengero rinini riramukurikira. Reka dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ikigabane cy'12 uhereye ku karongo ka mbere. Kubandanya haravuga ngo muri icyo gihe Yesu aca mu mirima y'ingano ku isabato. Abigishwa biwe bashonje batangura kumyoza ingano barazihekenya. Abafarisayo babibonye baramubwira bati, mbega abigishwa bawe ko bakora ikizira gukorwa ku isabato. Nawe arababaza ati, naho murasoma icyo Dawidi yakoze aho yarasonzanye n'abari kumwe nawe, ingene yinjiye mu nzu y'Imana akarya imitsima y'ibiterekerwa yari umuziro kuri we no kubari kumwe nawe, ukuye abaherezi bonyene. Cyanya nawe murasoma mu vyagezwe ingene ku isabato abaherezi iyo bari mu rusengero bazirura isabato ntibabe ku igicumuro. Iyo mwaba mwari muzira ijambo icyo rivuga ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, ntimuba mutsindishije abatari ku igicumuro, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Mu vyanditswe vyeranda Yesu aboneka afise amazina menshi. Rimwe muyagaruka cyane n'umwana w'umuntu. Iri zina umwana w'umuntu litwibutsa ingene yicishije bugufi gushika aho yemera akambara ishusho y'umuntu, rirongera rikagaragaza ubwiza bwiwe kuko yemeye akicisha bugufi kandi yuzuye ubushobozi n'ububasha bwo kuzocira urubanza uruvyaro rwa Adamu. Nimwibaze namwe, jambo w'Imana yuzuye mwemu n'ubwiza bw'Imana yaje ku isi akemera akambara umubiri w'umuntu. Vyukuri Yesu Kristo n'umwana w'umuntu uhoraho w'isabato kandi w'ibibaho byose. Ariko abafarisayo ntibigeze bizera Yesu nk'uwo yari koko. Reka twumve icyo ibyanditswe bivuga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 12 uhereye ku murongo w'9. Havuga ngo avayo yinjira mu isinagogi yabo, kandi hari nk'umuntu anyunyutse ukuboko. Baramubaza bati, mbega biremerwa gukiza ku isabato? Ngo baronye uko bomurega. Arabishyura ati, ninde muri mwebwe yoba afise intama imwe ikagwa mu cyobo ku isabato ntayifate ngo ayikureyo? Mbega none umuntu ntaruta intama cyane? None rero biremerwa gukora ibyiza ku isabato? Maze abwira uwo muntu ati, ramvura ukuboko kwawe. Arakuramvura kurakira gukomera nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bamugira inama ngo babone ingene bamwica. Yesu abimenye arahava, benshi baramukurikira abakiza bose. Turabona ingene abafarisayo baremenhanirije Yesu ko yakoze ibidakorwa, yuko atubahirije imigenzo yabo. Mbega uburyarya! Abafarisayo nta mpuhwe bari bafitiye abashonje n'abagwaye, ariko bashaka kwereka abantu ko imigenzo yabo yo kudakora umunsi w'isabato iva ku Mana. Nuko Yesu amaze kubona ibiri mu mitima yabo arabibutsa, aravuga ati, iyo muba mwari muzi iri jambo icyo rivuga ngo imbabazi nizo ngomba sibimazi, ntimuba mutsindishije abatari ku igicumuro, kuko umwana w'umuntu ari umwami w'isabato. Dusomye mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo Matayo muri iki kigabane cya 12 ku murongo waho wa 22 kubandanya gato haravuga ngo maze bamuzanira impumyi y'ikiragi yinjiwemo na daimoni arayikiza icyo kiragi kiravuga kirahumuka ishengero ryose rirumirwa riti mbeguyu yoba wa mwana wa Dawidi ariko abafarisayo babyumvise baravuga batuyu ntashobozwa nikindi gusenda abadaimoni atari Belzebuli umukuru w'abadaimoni amenye ibyo biyumvira arababwira ati ubwami bwose iyo bwitandukanije ubwabwo burahona igisagara n'umuryango wose iyo byitandukanije nibirama na satani yosenda satani yoba yitandukanije ubwiwe none ubwami bwiwe bwora mabute ariko jewe namba Belzebuli ariwe anshoboza gusenda abadaimoni abana banyu bo bashobozwa nande kubasenda nico gituma aribo bazobatsindisha ariko mwe mu w'Imana niyabariwe anshoboza gusenda abadaimoni noneho ubwami bw'Imana burabashikiriye hanyuma yivyo haba iminsi mikuru y'abayuda Yesu aduga Yerusalemu kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu giheburayo cyitwa Betesida cyarimo amabara z'atanu muri yo hari hajyamye abantu benshi bagwaye n'impumyi n'abacumbagira n'abanyunyutse bari barorereye kw'amazi azikuruka kuko rimwe rimwe umumarayika yamanukaje muri kino kidengeri akazikurura amazi maze uwitangiye gutambukiramo amazi azikurutse niwe yakira indwara yamufashe iyariyo yose hariho umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38 Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire aramubaza ati wumva ugomba gukira uno agwaya mwishura ati mugenzi nta muntu mfise wo kunyinikira mu kidengeri y'amazi azikurutse kuko ngira ngo ndaza uwundi akantanga gushungurukiramo Yesu aramubwira ati va hasi ikorere ikirago cyawe ugende buno nyene uwo muntu arakira yikorera ikirago ciwe aragenda ariko uwo munsi hari ku isabato nuko abayuda babwira uwakigijwe baterega ni ku isabato ntibyemegwa ko wikorera ikirago cyawe nawe arabishyura ati uwankigije niwe yambwiye ati korera ikirago cyawe ugende baramubaza bati uyo muntu ninde yakubariye ngo ikorere ugende ariko uwakigijwe ntiyarazi uwariwe kuko Yesu yaciye yigira kuko aho hantu hari abantu benshi hanyuma yivyo Yesu amubona mu rusengero aramubwira ati raba wakize ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruti bya mbere uno muntu aragenda abwira abayuda ko ari Yesu yamukijije nico cyatumye abayuda bahama Yesu kuko yakoze ibyo ku isabato Yesu arababwira ati data arakora kugera n'ubu nanjye ndakora nico gituma abayuda barushiriza kurondera ingene bo mwica kuko atakengereye isabato gusa ariko agatakwa kita Imana ko ari se bwite akiringaniza n'Imana niko abafarisayo baremenhanirije Yesu bakarondera kumwica ho bari kubera yakijije abantu ku munsi w'isabato oya kubera batashaka uyo Yesu yavuye ku Mana nico cyatumye bamwagiriza yuko yarogose ku Mana maze barondera ingene bo mwica mu butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Yohana mu kigabane cyaho cya 5 ku murongo waho wa 19 kubandanya gato havuga ngo nuko Yesu asubira kubabwira ati nukuri ndababwire ntacyo umwana ashobora kwigenera atabonye se agikora kuko ivyo se akora byose n'umwana ca abikora kuno kuko se akunda umwana akamwereka ivyo akora byose ubwiwe kandi azomwereka ibikorwa biruta ivyo kugira ngo mwebwe mutangare nkuko se azura abapfuye akabaha ubugingo niko n'umwana ha ubugingo abo agomba kuko se atanumwe acira urubanza ariko imanza zose yazishikirije umwana ngo bose bubahe umwana nkuko bubahase utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye nukuri nukuri ndababwire uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira kandi ntazoshyirwa mu rukinja ariko aba avuye mu rupfu ashyitse mu bugingo asangwa nishingira intahe intahe yanjye ntizoba ari iy'ukuri ariko hari uwundi anshingira intahe nanjye nzi yuko intahe yiwe anshingira ari iy'ukuri mwebwe mwatumye kuri Yohana ashingira ukuri intahe mugabo jewe sindinda gushingirwa ntahe n'umuntu ariko icyo mvugiye ivyo no kugira ngo mukizwe uwo yari itararyaka likabonesha kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwaka kwiwe ariko jewe mfise ikinshingira ntahe kuruta Yohana kuko bikogwa data yampaye ngo mbiheraheze ivyo bikogwa nyene nkora nibyo binshingira ntahe yuko data ariwe yantumye kandi data yantumye niwe anshingira ntahe naho murumva ijwi giwe kandi nimurabona ishusho yiwe bitayeko nimufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe kuko uwe yatumye mutamwizeye mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niwe mufise ubugingo budashira kandi ari byo binshingira ntahe ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo singomba gushimwa n'abantu ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu jewe naje mu izina rya data ntimwanyakira nihagira uwunda za mu izina ryiwe ubwiwe we muzomwakira mwoshobora kwizera mute ari mwebwe mwubahana ariko icyubahiro kiva ku Mana imwe nsa mutakirondera nimugire ngo nzobarega kuri data hari hubarega ni Mose uwo mwishimiye iyo mwizera Mose nanje muba munyizeye kuko ari ibyanjye yanditse ariko nimutizera ibyuwo yanditse amajambo yanjye muzoyizera mute mbega mwarumvise ingene Yesu yishuye abafarisayo igihe bariko barondera uko bo mwica arababwira ati utanyizera abatizera n'Imana yantumye kandi abatizera ijambo n'ibikorwa byiwe aba atizera n'intahe y'umuhanuzi Yohana intahe ya Mose n'ivyi byagezwe byeranda byose byavugishijwe n'abavugishwa mu majambo make wanse kwakira Mesiya wese abayanze Imana muri we kuko uwugaye umwana abagaye na se yamurungitse kwanka ijambo n'ububasha bwa Yesu n'ukwanka ijambo n'ububasha bw'Imana kubera Yesu niwe jambo kandi uwo jambo yari Imana afise ubushobozi bwose nk'ubwase kuko uwizera Imana akizera n'abahanuzi arizera kandi yuko Yesu Kristo ari Mesiya yavuye mu ijuru nk'uko abahanuzi babishingiye intahe kandi abazi bakongera bakizera ibyahanuwe barazi kandi barizera yuko Yesu umuhungu wa Maria ari we Imana yatoranije kugira abe umucunguzi w'isi ari nacyo gituma Yesu yabwiye abigisha b'amasinagoga ati mwebwe murasesa mu byanditswe kuko mugira ngo muri byo niho mufise ubugingo budashira kandi ari byo binshingira ntahe ariko mukanka kuza kuri jewe ngo muronke ubugingo ntimugire ngo nzobarega kuri data hari hubarega ni Mose uwo mwishimiye iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye kuko ari ibyanjye yanditse ariko nimutizera ibyo uwo yanditse amajambo yanjye muzoyizera mute nuko rero kubera ko Imana igomba kuduha umuco munsiguro yayo majambo tuyashyire ko umutima Imana igomba ko mu mitima yacu habayo ukuri namba tuvuga ko twizera ibyahishuwe dukwiye no kwizera uwashingiwe ntahe ari we Yesu Kristo mukunzi imbere yuko turangiza reka tukubaze aka kabazo mbega urizera ibyahishuriwe abavugishwa n'Imana abantu benshi barihutira kwizera ibivuzwe n'abantu ariko nibake bizera ijambo ry'Imana riri mu byanditswe byeranda mbega weho bite urizera ibyahishuwe dusomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 26 ku murongo wa 27 hari kibazo gisamwe n'uko ngo uremera ibyabavugishwa n'Imana mukunzi uriko urakurikira iki kiganiro cy'uyu munsi kirangiriye aha reka tugusezeze tukwipfuriza kuzobana natwe kiganiro gikurikira Imana iguhezagire kandi ushyire ku mutima amajambo Yesu yabwiye abafarizayo ati ariko nimutizera ibyuwo yanditse amajambo yanjye muzoyizera mute mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ikigabane cya 5 ku murongo wa 47
mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 i Bujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 6657 57 iyo woyi telefone ako mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 amajana 204 ijana na 97 canke 39 amajana 49 amajana 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizu ku izina rya Cathedral Saint-Trinité.